baramukije mwese mu bandanya gutega amatwi igano vya radio isanganiro ndabahe nikaze amakuru avuga kuno murango agizwe n'ingingo nkuru zikurikira urongo y'intara ya Ngozi asaba imigambwe iri muri iyo ntara gukora igisunza amategeko ni nyuma yaho kuri uyu w'Imana muri komine ya Nyamurenza hadutse inture kivuye kukwankira umugambwe senere kugurura ingoro yawo harabarimye bamwe bo mu ntara ya Rutana ngo nubo batararonka ifumbire y'ikizungu kandi bari bararishe kugihe mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi muri iyo ntara bakamenyesha ko hari toni 30 z'umwavu baciteze tubafitiye na bucana yandi ndero abaza kutubwira ingene umugenduzi w'inyigisha togwa aya nayo ndi mu kanya François Hakimana ni mu buhinga bw'ivyuma Festine butoni jengende wa shikirize nungie kuwa hikaze.
Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro.
Dasubiye kubaramutsa makuru tuhere mu gisata cha politike buramatari w'intara ya Ngozi arakana ko atamishamirano yabaye hagati y'abanywanyi b'umugambi CNL n'abandi bo muri komine ya Nyamurenza ku munsi w'Imana aho hari hategekanije ibikorwa byo kugurura ingoro y'uwo mugambwe. Albert Nduwimana avuga nyabona ko abanywanyi b'uwo mugambwe bari bavuye mu yandi makomine baje barakubita abanyagihugu ngo kandi batari bemerewe kuza muri ibyo bikorwa bavuye mu yandi makomine agasaba imigambwe ikorera mu ntara ya Ngozi gukora yubahirije amategeko be n'ibyo babumvikanye n'abakorana n'intwaro tumukurikire yakwe na Placide Niyomwungiri.
Nikuvuga ko habaye imishamirano twovuga yuko habaye kurenga amategeko kuko muze twumvikanye n'abanyamigambwe uko ikogo cyo kugorora ingoro z'imigambwe nimba ari ingoro y'umugambwe yo kumutumba birigiwe nabo kumutumba nyene nimba ari ingoro y'umugambwe bwo kwikomine bibere mu iyo komine nyene abandi bagumi wabo nimba ari ingoro y'umugambwe mu ntara bigiwe nabo iyo ntara abizini ntara bagumi iwabo ariko babirenze ko rero bacaba n'abanyakirenda bazana abanyagashikanwa binjirira impande zose baza hamwe bakubita abantu abandi barabakomeretsa mu bakomerekeje turavuga n'umukuru w'umutumba bita Shoza mu bakubiswe n'abakomeretse bose tubashyize hamwe muri Nyamurenza gusa barashika 10 muri gashikanwa bagashika 3 muri Kiremba hari iyo umwe hakaba n'inzu yapomowe muri Marangara.
Nubwo iyo ngingo cyangwa umwumvikano ntiwoba bababazwa n'uko ubukora ku ruhande rumwe?
Oya, ye ntukora ku ruhande rumwe. Icyo twababonye ko gusa abanywanyi ba CNL nuko barafise ako kageso maze ibyo twumvikanye mu nama kandi nabo bazemeye tugasanga haheze iminsi ugasanga nibo bariko babirengako.
Bo baratomora bakavuga ko boba bategewe nawo umugambi uri ku butegetsi mubivuga kwiki?
Icyo nacyo twemeza kubera ko iyo baba bakoze ibi byaha bategerewe ni ukuvuga babategereye bari kurwana nabo. None ibiboneka rero ni uko bobo muri bo nabo tubona bari mu bitaro bakomeretse ariko mugabo hakomeretse abo bagiye barasanga ku mihana yabo.
Byumvikana ko bakubita batekanye?
Yego cyane, kuko nko mu bakomerekejwe bagacana mu bitaro ndabonamwo umwana w'imyaka 4 n'amezi 6.
Ariko umenga ku mafoto yabonekanye nimba ari amafoto yafatiwe muri ico kibanza haraboneka ibihiri n'imipanga navyo ziba vyari vyitwajwe n'abandi.
Amasanamu mu bisanzwe no mu gihe bariko batendereza twebwe mu ntara ya Ngozi navyo twemera, kuko mu gihe twariko turabona navyo se nanize batubwiye ivyo rero bimwe bimwe na maremenanya baba bariko baragira cyangwa ugasanga n'amafoto tutazi igihe yafatiwe, kuko ifoto itendera kuri batazi ntiyerekana umwanya yafatiwe uwariyo.
Nk'abarongoye intwaro umutunganiriza bose hakogwa iki kugira ngo abanyamigambwe babane mu mahoro?
Ife twohanura cyane cyane cyangwa kubahiriza amategeko hagize kumbure akacanga kariya kabatera amakenga yuko duheza tugahitana na twese tukagenda kuraba icyo kintu maze duhashyitse tubeza tukaraba ukuri guhagaze muri cyo niba ari nk'uwakwezi ikosa agaheza agahanwa hisunze amategeko.
Ni mu gihe umuntu umwe yapfuye abandi bagakomereka harimwe umukuru w'umutumba Shoza muri komine Nyamurenza biturutse ku mishamirano yadutse hagati y'abantu bivugwa ko ari mu migambwe ya CNDD-FDD na CNL mu ntara ya Ngozi kuri uyu w'Imana nk'uko byemezwa n'igipolisi nayo mu mugambwe CNL Ngozi. Bakabazwa n'uko abanywanyi babo barenga 30 bahagaritswe kuva ku muhingamo kuri uyu w'Imana harimwe abarongoye uwo mugambwe mu makomine 3 y'iyo ntara. kuri uyu wa kabiri ni wo mugujeje ukuri no kurekuriranira watangura igihokwa cyo gushikiriza bimwe mu byo watohoje ku makuru yashitse muri komine Bugendana guhera igihumbi 1985 gushika mu 2008 mukuru wo mugwa akavuga ko bashaka ko abaserukira abandi ku mitumba bazosha baje muri abo barongoye kugira ngo barabe ko bimwe mubirimwo nk'abakozi bwicanyi nahari binogo rusange ibikwiye canke bibuze bavyongeremwo nayo kubijanye n'amakinga bafise ko arabazotinya kuvuga ngo ibizova ngo bazobishikiriza inzego z'igihugu mwibanga hatuye akavuga gushye.
Muri yo komine ya Bugendana muri cyo kiringo cy'igihumbi kimwe 1885 gushika muri 2008 haharugwa abantu 1825 bapfuye ibinogo rusangi bitandatu muri zone Bitare 36 muri zone Bugendana 5 muri zone Mugera na 13 muri zone Mutoyi nkuko biri mu matohoza y'umuguje y'ukuri no kurekuriranira CVR Petero Karavenda icariye arongoye uwo mugwi avuga ko bagomba ko hongegwamwo ayandi makuru.
Ibyo twaje kubereka rero ubwa mbere ni ibyo batubwiye twaravyanditse turabitosora hanyuma tuvuga tuti tugira tubibereke barabe ko twavyanditse neza barabe ko atamakosa arimwo onye ariko mu minsi 3-4 tuzomarana twarungitse ku mitumba dukoresheje abaserukira abandi ku mitumba dukoresheje abashefu do zone kugira bongeremwo ayandi makuru duke.
Ariko bamwe mu batwara imitumba bafise amakenga ko harabatazovuga
James amakenga yuko atamuntu ashaka kwemerera ico yakoze kuko aca yibaza yuko ari perereza muri ko murakora kugira mu mufate ico gifise ko amakenga
kuri ivyo umukuru w'uwo mugwi amenyesha ko izo ntonde ziri mwibanga
urutonde rwabitwa ko bakoze ibibi bisaba kutohoza gusumba ico bita kutohoza vyimbitse niyo bimaze kumenyekana tubishikiriza inzego z'igihugu urabisohora muco twokwita impapuro ziri mwibanga
watwara umugwi ujeje ukuri no kurekuriranira CVR avuga ko n'abarundi bari mu makungu n'abahunze bazobegera bakavuga ivyo bazi kandi ko hari n'abamaze kubarungikira inzandiko ubu ziriko zirasuzumwa ico gikorwa kikazoca gitandukira ayandi makomine agize igihugu muri komine Bugendana intara ya Gitega. Arthur Kavabushi ku bwa radio Isanganiro.
Aritwereka vaba cyitugu kenguru kire tukindi muco gisasa cya politique nyene imigambwe ine muri 14 hamwe n'amashyirahamwe abiri muri 17 akorera mu ntara ya Rumonge baramaze kuza gusaba gukurikirana iyandikwa ry'abifuza kwitaba amatora yo mu 2020 batari biyandikishije mu yibwirizwa shingiro. Christine Kantunge karongoye CPI mu ntara ya Rumonge avuga ko ibyo bitigira atari bito aravye abariko baraza kubaza ibikenewe akizera ko bizoba byarenze gushika kuri uyu wa gatanu igihe hazorangira kwakira amadosiye. Jean-Pierre Misago.
Gushika kuri uyu wa kabiri imigambwe ine muyikorera mu ntara ya Rumonge igera kuri 14 niyo yari imaze kuza gusaba ko yokurikirana iyandikwa gimirije ku barundi bipfuza kwitaba amatora ya 2020 ariko batari biyandikishije mu matora aherutse yibwirizwa shingiro nkuko Christine Kantunge ko arongoye CPI Rumonge abivuga. Hampande y'imigambwe warongoye umugwi wigenga ujejwe gutunganya amatora mu ntara ya Rumonge avuga ko hari n'amashirahamwe abiri muri 17 akorera mu Rumonge yamaze kuza gusaba ariko ngo ivyo bitigira birashobora kurenga gushika ku munsi wa gatanu umunsi wa nyuma wo kwakira amadosiye. Christine Kantunge ko agafatira ku bantu baguma baza kubaza ibikenewe bigize dosiye nkuko byaboneka kuri uyu wa gatatu bamwe mu banyamigambwe nka FNL na CNDD bavuga ko bagitegura amadosiye ariko muri ranake hose uko. Leopold Ndayisaba arongoye uwo mugambwe mu ntara ya Rumonge avuga ko bazokurikirana amatora nyezina amashirahamwe hamwe n'abegamiye amashengero ngo hakaba hemererwa gusa abasavye mu mugwi seni ko bifuza gukurikirana iby'amatora nk'uko Christine Kantunge kabivuga. Jean-Pierre Misago mu Rumonge, Radio Isanganiro.
Jean-Pierre Misagura kenuye tuyabandanize mu gisata cy'ubutunzi kwiyubakira inyubakwa nyezina z'ikigo cegeranya amatagisi n'amakore yo ber kubandanya kugwanya urudandazwa rwo mu kinyegero hamwe no kugwanya igiturire ni bimwe mu byo ber giye kubandanya irangura biri mu cegeranyo cy'ico kigo giherutse gusohora mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 10 ico gigo kimaze gikora be no guhimbaza umunsi wahari umutanga ko rikunchuro ya kane na inyubakwa zishaje hamwe n'ibikoresho bidakwiye ni bimwe mu bibazo ico kigo cagize. Mireye Kanyange.
Muri imyaka 10 irangiye ikigo BH kiriko kirakora ngo caragize ibibazo nkuko biri mu cegeranyo giherutse gusohoka co kuva mu 2009 gushika muri 2019 cerekana ko ngo ubuhinga bwa none butaratera imbere ikindi nuko ico kigo atanzu zaco gifise bigatuma aho bakorera haba kure na kure ibi navyo bigatuma umutanga kori ariha ayatarategekanijwe urudandazwa rwo mu kinywabi ibiturire urudandazwa rutage n'amategeko secteur informel navyo ngo ni bimwe mu bihanze OBR eka nibikoresho bidakwiye kandi bishaje hamwe n'amategeko agikenewe gutosogwa nabamwe mu bataratahura igikorwa cyo gutanga ikori ngo biracare mu bibazo mu kubandanya rero OBR yongereza amakori n'amatagisi itoza ngo igiye kugerageza gutorera umuti ivyo bibazo harimwo ukubaka inyubakwa zayo no kugabanya umwanya itozwa ry'amakori ku maduane bifata hari kandi ukubandanya umugambi wo sigura kamaro ko gutanga ikori kugira ngo ivyiryo kori ritozwa ko vyongerekane mu 2009 OBEA ikaba yinjije imiliyaridi zirenga 301 mu 2018 yinjije imiliyaridi zirenga 836 nayo kuva mu kwezi kwa mbere kuno mwaka gushika mu kwezi k'8 OBEA yegeranije imiliyaridi zirenga 337 ico cegeranyo kikerekana ko amakori n'amatagisi yagiye yongerekana kurugero rwa 9 n'ibicendwe kwijana ku mafaranga leta ikoresha muri uyu mwaka wa 2019 ushiri wa 2020 aya nayo akabarenga imiliyaridi 337 ayazova mu makori n'amatagisi ico bita produit fiscaux akabarenga imiliyaridi 854
isanganiro inami sumbingimba
aya makuru cyabandanize mu gisata cy'amagara y'abantu abakinyizi nabigime barenga miliyoni 300,000 nibo bakoresha uburyo bwo gutandukanya imbyaro mu bihugu 69 bifisa mikoro make ibyo biri mu cegeranyo cy'umugambi witwa Planning Family w'2020 cyashyizwe habona kuri uyu wa mbere ico cegeranyo kirekana ko mu Burundi harugwa abakinyizi nabigime banga n'igice cy'umuliyoni bakoresha ubwo buryo bwo gutandukanya imbyaro ico cegeranyo ikamenyesha kandi ko ari ubwa mbere habonetse ibitigiri biri hejuru iby'abajya kuri ubwo buryo Kaisaririyani na Mahoro aratu gravyici biri muri cyo cegeranyo.
Ico cegeranyo cishiramwe Planning Family 2020 cerekana amatohoza yakozwe mu bihugu 69 byo kumugabane w'isi harimo no Burundi. Planning Family rekavuga ko mu myaka indwi iheze abakenyezi nabigeme bagera ku miliyoni 53 aribo biyongereye ku bari basanzwe bakoresha ubwo buryo. Nayo mu mwaka uheze gusa abagera ku miliyoni 9 akaba aribo bakoresheje ubwo buryo bwo gutandukanya imvyaro. Gushika ubu iryo shiramwe Planning Family 2020 rirerekana ko abakenyezi na bigeme barenga gato miliyoni 300,000 aribo bakoresha uburyo bwo gutandukanya imvyaro. Ico cegeranyo kikavuga ko aribwo bwa mbere ibitigiri vy'abaja kuri ubwo buryo biduga kugera kuri ugo rugero. Ico cegeranyo kandi c'iryo shira hamwe rijejwe guteza imbere abakenyezi nabigeme kirerekana ko mu Burundi haharugwa ababa bigice c'umuliyoni bakoresha ubwo buryo. Kuva mu mwaka w'2012 abarenga 144,000 nibo biyongereye ku bari babusanzwe ko. Ico cegeranyo ca Family Planning 2020 kibandanya cerekana ko kuva mu mwaka uheze Uburundi buguma butera intambwe mu bijanye no gutandukanya imvyaro. Abakenyezi 170,000 nibo bakingiwe inda zitifuzwa hamwe n'abagera 440,000 bashoboye gukingirwa gukora uzinda mu kinyegero. Nayo abakenyezi bapfa bariko baribaruka bakaba baragabanutse gushika ku 1,000. Ico cegeranyo cha Planning Family 2020 kivuga ko uburyo butangwa n'amareta hamwe n'amashiramwe y'abagira neza muri ico gisata cyo gutunganya imvyaro yangana no muri yaridi n'igice wa madorari y'abanyamerika mu mwaka wa 2018. Aha mu Burundi ibice birenga 17% vy'abakenyezi bageze kuvyara nibo bari ku buryo, ni mu gihe hari hitezwe n'imiburiburi abagera ku bice 34% muri uno mwaka. Ico cegeranyo cha Family Planning 2020 kirangiza cerekana ko ibihugu nka Angola, Centrafrique, Gambia n'ibindi biriko biratera intambwe. Naye ibihugu vyongereje mu gutanga uburyo bw'amafaranga mu mwaka wa 2018 ni Canada, Denmark, Pays-Bas, Norvège, Ubwongereza hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Raisa Liliane tugukenguru kenamu tata chindero mga wakuigisha Burundi nuhuru mbigwa kanda wigisha bahanzo nubu kene mgibi koleesho vdangine guwa mkuranguri cho gikogwa chabo ni namba mzizo otore guinyishu ni gitabo kigengi nyigisho Burundi cho gitabo njene kirele kanakuru hara guwa mashire hama korea mgisata chindero kufasha mkutole nyishibzo ibazo murukulikira negwibiri mgitabo chinyigisho edia nibele nibigirela dusomira ugujia wigisha bakolera mgo ni choko kwa kugira ngubgisono nuri.
Izindi ntamba mziri muri ico gitabo kigenge nyigisho ni kuba ta politike y'igihugu itomoye kubijanye n'uburaro bw'abigisha hari abo bigisha nyene baragira ibibazo mu kurangura umwuga wabo kubera amashuri adakwije ibisabwa n'amategeko hamwe no kuba ta amategeko ajanye na karanga mutima kubigisha bo muri za kaminuza hari bitaye ko ukutaje inama n'ingingo mu bafisi ico baterera mu gisata c'inyigisho amashuri atunganywa nabi hamwe na bamwe mu bigisha mu mashuri yigenga badashirwa mu itunganywa ryayo navyo nyene bire mu bihanze gisata c'inyigisho mu Burundi nkuko bidondagurwa n'ico gitabo naho biruko iyo politike y'igihugu ijanye n'inyigisho isanga hari kigo kijejwe uburaro bw'abigisha hamwe kandi n'uburyo bubereye amashuri n'izindi nyubako zikoreshwa mu mashuri zategerezwa kuba zubatswemwo hari kandi nkuko tubisoma muri ico gitabo itegeko nshikiranganje ligenga bigisha n'inyubakwa vya kaminuza ico gitabo kirerekana kandi ko hashigwaho imigwi ntunganya shure ko hashigwaho imigwi ntunganya shure komite de gestion mu rurimi rw'igifaransa mu bijanye n'intwari ibereye mu mashure nk'intererano ico gitabo kibona ko hakuye kuba uruhara rw'amashirahamwe mpuza makungu mu gushiraho ibitabo bijanye n'inyigisho ugwego gw'akarere k'umuryango wa Afrika y'ubuseruko rujeje gusuzuma kanovera k'inyigisho zitangwa hamwe n'intererano z'ubuhinga n'uburyo bw'amafaranga navyo ngo biri mu vyofasha mu kuduza kanovera k'inyigisho mu Burundi nkuko biri muri ico gitabo kigenge inyigisho mu Burundi.
Eliane Berwa kinwe nayo mu gisata c'uburimyi abarimyi bo mu ntara ya Rutana batararunse umwavu w'ikizungu kandi bararisha amahera baridoga ko batazingene bigiye kugenda kuko nitera ry'agatasi ryarangiye urongo gisata c'ibiduki c'uburimyi n'ubworozi muri iyo ntara akamenyesha ko ibitigiri byabo barimye bitazwi ariko ko biteze kuronka itoni hafi 30 z'umwavu warusigaye abo batarose ngo badoca baronka inkuru aje hani bigira.
Abo barimye bataronse umwavu kizungu bavuga ko bamwe muri bo bateye atafumbire abandi nabo ngo baraguranye uwo mwavu bagenzi babo bakazobasubiza basaba ariko koko muri kazoza hukogwa intonde nyazo mu bwitonzi izabakeneye umwavu
nubwo wumva bamwe bavuga ngo barayirose ni bamwe usanga baronka bwa mbere agasha bibazanga nabandi barose mugabo hariho abatararonka bamwe rero kubera babona ikiringo cyo gutera kiriho kirarengerana niyo nge bashye bafatashe batera mu bivugusa cyane akikora nko kumugenza akamugurana huduse naho usanga hari ko araba induru bavuga ati none ko je nakuguranye ayo mase yanje ayandari yengusubize
cyane saba yuko bakora urutonde rukwiye kubene igihugu baba barishe abasi yabo kugira ngo ize ku rutonde rw'abarishe kugira ngo ntibasubire gucererwa mu bikorwa bakora kwazi mone igihugu akuri ko gwiki atezo kironkera kugihe abayarihiye ko turama
urongoye ubuyobozi bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara y'Utanabagorikunda Pierre Claver avuga ko hari mwavu kizungu witwa Fomi Imbura giye kuza vuba bakazoca bawutanga kuri abo batarawuronka
muri kano gatasi umwavu nko bita Fomi Imbura ari bo bita DAP ari ategekanijwe itoni 281 nimwe akaba hamaze gutangwa itoni 252 nazibiri n'ibiro 75 kuvuga ko hasigaye itoni 208 n'ibiro 925 izo nazo ngirango nko mu minsi ibiri zizo bazashitse nazo nyene abo bantu rero bawukeneye bazoca bawuronka
asigura ko kuba abarimyi batari batanze ingwati ariyo avance bavuye bemererwa kugura umwavu arivyo vyatumye haba ingorane mu itangwa ryawo
mwarumvise yu barekurira bene gihugu batari baratanze ajya mahera bita avance kurihira rimwe byatumye rero umuntu atamenya neza ibitigiri by'umwavu usigaye
aheraheza avuga ko muri no myaka abarimye bo mu ntara ya Rutana bijukiye gukoresha umwavu w'ikizungu mu Rutana jane bigira ku radio isanganire
naye mu gisata cy'inkina bakinye mu guserukira gihugu intamba mu Rwanda ngo bariteguriye neza urukino ruza kubahuza n'igihugu cha Centrafrique giye cyisa icyenda zo kuno muhingamo bishikirizwa n'ujeje gutanga makuru mu guserukira gihugu intamba rugamba kubijanye n'abakinyi bamenyereye amahiganwa mpuzo makungu bataza kuboneka muri ugo rukino kibuga Ramadan amenyesha ko abakinyi bari ku rutonde bafise ishaka ntangere byo guserukira Burundi muri ugo rukino.
Vugundemeshi
Imvugo iteye ubwoba ni imvugo irangwa n'amajambo akivutu akoreshwa n'umuntu cyangwa umugwi w'abantu ubwira abandi bisigurwa na Emmanuel Nintunze umuhuza bikorwa mu ishyira hamwe ryo guteza imbere abanyagihugu hamwe no kubana neza asigura ko iyo mvugo ikoreshwa mu buryo bugaragara cyangwa mu buryo buhinyitse avuga kandi ko abakoresha iyo mvugo baba bafite icyo bashaka gushika ko nko kunyaga amatungo cyangwa kwamura abandi ahonera mucyo
Imvugo itera ubwoba ngishobora kurangwa n'ibintu bitandukanye nk'amajambo acivutu umuntu yabwiwe bigatuma agira ubwoba yabamura ko kanya canke muri kazoza bivanye n'uburyo umuntu canke abantu bakoresheje mu kuyavuga umuhuza bikogwa mwishira hamwe ryo guteza imbere abanyagihugu hamwe no gufatana mu nda Emmanuel Nintunze arabisigura
Imvugo yitera ubwoba atirura ca hirya no hino yo ibigaragara abantu baza nyene ikibona ndashe ari nk'icyo ari kurakora ari ciza kuko nangira ngo ati bobo byabananiye akakubwira ati uyibandanije ibyo bintu birakugira ingaruka mbi ntako nakarero kitera bwo barigaragara akaba rindi rero rica hijya abantu kabona bazo kuraba he nabakuvugisha neza mugaba munyu mukazoruka kubona yuko baza kukugenza nimwe bavuga yuko umuntu mugenda na mugenzanya akaza kugenza kugira ngo arayimwe ni rikurakora mu nyuma ukazosanga imbere yawe hari intambamye
uyo mvugo ikore eshwa n'umuntu canke umugwa w'abantu kanaka mu gihe bashaka gutera ubwoba abandi hama bashike ku ntumbero yabo
ahivugwa canke ikoreshwa bivana no uvuga no uyikoresha birashobora kuba igihe nk'abantu babiri cyangwa imigwi ibiri tumvikana mugumwe kagomba kwari buja hejuru y'uwundi cyangwa kagomba kwari gukora ibyo uwundi wowe uri kurakora aho kujyana ngo bumvikane gacha gukoresha ibyo tera ubwoba
imvugo itera ubwoba ngo iratumba hataba iterambere yaba ku mugwi umuntu yayikore we canke igihugu abamwo n'ubunyene ni Emmanuel Nintunze abisigura
beshi bahunga canke batingo kubera iterabwoba nahunze hari ibintu yabari karakora biteza imbere igihugu aho birahagarara numva hambavu yuko dakora ibiteza imbere igihugu n'ivyari bihasanzwe birasubira inyuma
mu makuru azokurikira tuzurabira hamwe ingene imvugo itera ubwoba ishobora gutuma haba mabi y'ikivunga hamwe n'ingingo zofatwa kugira imvugo nk'izo nizibandanye gukoreshwa
Uracha ugacana yandi
Umugenduzi w'inyigisha togwa hisunza uburambe mu kazi ko kwigisha kandi ngategerezwa kuba afise icyarushije abagenzi we mu mwuga bisigurwa na Joseph Ndayisaba umwigisha muri kaminuza akaba n'umuhinga mu by'inyigisho n'inyifato asigura ko kugenzura umwigisha bifasha inzego zitunga inyigisho mu ntumbero yo guhubura ibitagenze neza mu itangwa ry'ivyigwa no gukaririza ubwenge abigisha ucana yandi inyigisho na Charles Makoto
Umugenduzi w'inyigisho atogwa mu bigisha bafite ubumenyi n'uburambe basumbye abandi mu kazi muri bucana yandi iheruka umwigisha wa kaminuza Joseph Ndayisaba yatubwiye ko kugenzura icigwa bikorwa mu ntumbero gukosora no kwihweza nimba umwigisha yoshingwa yandi mabanga avuga ko umwigisha ataburamba afise atakinini yo hava hanura bagenzi be
abagenduzi batora mu bigisha bamaze kugira uburambe mu kazi kandi bazi yuko bafise ubuhinga basana nubwo barushije abandi kugira ngo bashobore kugira ico bahanuye bagenzi babo nibo bafata umwigisha atavyaramenyera canke atabuhinga bwo kwigisha azi ngo mugire umugenduzi uca kuraya ivyigwa ngene bimwe kenshi na kenshi rero abo babatora mu bigisha bamaze kubona yuko bafise ico barushije abandi muri ivyo by'ubuhinga bwo kwigisha
umugenduzi ahejeje kugenzura ingene inyigisho itangwa ngo aratunganya icegeranyo giheza kigashikirizwa abajeje gufata ingingo mu gisata c'inyigisho umuhinga mu by'inyigisho n'inyifato Joseph Ndayisaba atubwira ko giheza kikisungwa mu gufata ingingo kuvyo hinduka
bagira ubugenduzi na cane cane abo yitwa ba inspecteur va mu ministere cane bava mu matepe byo abonye baratanga raporo barashaka kugira bati abarimu bigisha ikicigo twasanze bacigisha kutariko ntibacigisha bakurikije ubuhinga batageza gukurikiza ibyo rero maze kubibona barashobora guca baraba ingene batunganya ivyigwa bimwe bita formation continue kuri ivyo babona bitagenda neza mu ishuri abo babiraba baca babishikiriza aba barongitse kubiraha nabo bagaca bafata ingingo y'ibiti irinda guhinduka
umuhinga muvyinyigisho n'inyifato Joseph Ndayisaba akaba n'umwigisha wa kaminuza abonako uburyo budahagije ari kimwe mu ntambamyi zituma abagenduzi batarangura neza umurimo bashinzwe wo gukurikirana ibikorwa by'abigisha
no kuri ubucana yandi y'indero duce dusozerera kwa no makuru reka nshimire mwebwe mwese mariko muradutega biri nshimire François Akimana mu buhinga bw'ivyuma na Emery Jean niyo nkuru yarayahagarariye Festine Butone ko ndabashikiriza nk'abandi bikibanuye na gahwane.